Nzamba.
Nzambi rasamirana. Amakuru na Francine Kanyanya.
Ndabara mkijia mwese mkulitila na radio Nzamba Gateka Kawe kaze kuri isango jama kuru mkirundi yukuri wakawili igenekelezo jumu nani nyandagaro yungubi na milongubi na gata tu gizingi ngonguru ngurize ya gize mwaminye shema kuru Fenias ndaishimiye alafungiwe mugipoli simu nara ya rumonge kubakuru yu wambere asanzu kwa kore la radio Shima FM isambila ni ya mulio nara ama kura vamu wa korana aminisha kwa barongo ya radio Zere FM yahora akorera bamwitwariye ko bise umugambi wo kwisambura inyuma yaho bamenyesha makuru batandukanye batangiye imihoho abafisi bibanza bitubatswemo mu gisagara cha Bujumbura basabwa guhera muri kuno kwezi k'umunani kwerekana ivyo bagiye kuharangurira atari uko ibibanza bizohabwa abafisi imigambi iyo ngingo y'ubushikiranganji bw'inyubako iranegurwa n'abanonosi bijanye n'amategeko basigura ko ifashwe hatisunzwe ineza y'abanyagihugu abakenyezi n'abigeme b'impunzi bagera ku 700,000 baronkejwe ibikoresho by'isuku byagenewe abakenyezi mu ikambi ya Rusenda iri mu gihugu cya Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo hari haheze amezi 9 ata kintu na kimwe baronswa
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
ano makuru tu ya here muyavugwa mu gisata cy'ubutungane umenyesha makuru Fenias ndashimiye akorera radio Shima FM mu ntara ya Rumonge afungiwe mu gasho k'igipolisi ku mugwa mukuru iyo ntara kuva kuri uwa mbere yagirizwa n'icariho cy'umushikiriza manda wa Repubulika kuba yaranditse ku rubuga rwa Facebook rwiwe ibijyanye no gusambura radio Zere FM yahora akoramo ibyo Fenias ndashimiye arabihakana inkuru ya Alain Majesté Barenga
Fenias ndashimiye menshi amakuru arongo uruganda rwa radio Shima FM yaraye muri ijoro rirangiye mu gashoka komisere y'igipolisi mu ntara ya Rumonge yahagaritswe ku mugoroba wo kuri wa mbere inyuma y'amasabiri yaramaze asambishwa n'icariyo cy'umushinzi amanza wa Repubulika muri iyo ntara ya Rumonge nkuko bamwe mu bo bakorana babimenyesha mu nta mutaho mufata yigeze ashikirizwa mu byo bariko ayagirizwa ngo arimo ibintu yanditse ku rubuga rw'iyongurukana bumenyi rwa Facebook byo babifise intumbero yo gusambura radio Zere FM yo ngaho mu Rumonge yahora akoramwo imbere y'uko yimukira gukorera ku radio Shasha Shima FM Fenias ndayishimiye wewe arabihakana yivuye inyuma avuga ko ari imenyanya y'umuntu yamwitiriye akamucafuza yisunze urubuga rw'iyongurukana bumenyi Facebook ibyo bita mu gifaransa piratage abakurana muri radio Shima FM bagasaba ko ubutungane bwo gukora amatohoza akwiye gutyo kuri kukamenyekana hadiyo Inzamba agateka kawe twarondeye urongoye hadiyo Inzere FM Gaspard Kumazambo yashimiye kugira ico ashikiriza kuri iyo dossier ariko amakara tubandanya turonka mu bakorana n'umumesha makuru Fenias ndayishimiye kuri hadiyo Shima FM amesha kuri radio ikwigirirwa iterabwoba kubera amakuru imaze iminsi ishikiriza ajyanye n'ibituriye n'ayandi manyanga akorwa ku kivugo ca Rumonge n'abajeje intwaro batandukanye ubamwe muri bo bakaba barakuwe mu mabanga barimwo
tubandanye ne yavuga mu butungane kapo chef de police niyo nkuru Jerome arafunzwe uwo mupolisi yabonetse ku mbuga ngurukana bumenyi ariko avuga ubutumwa bw'ijambo ry'Imana mu nyubakwa z'igipolisi kijejwe gukurikirana uruja n'uruza rwo mu ibarabara PCR no ku biro bya meri ya Bujumbura yambaye umwambaro w'igipolisi yarapfo ry'igihugu mu ntoke hamwe na Bibiliya icyo gihe yariko aravuga ko abahakorera bajya ibiturire amakuru y'ifungwa ryiwe aremezwa n'igipolisi aho kimenyesha ko akurikiranwa ku byaha bibiri kwagiriza ata cemezo no kwambika icyeyi inzego z'igihugu abize amategeko baranegura iyo nyifato yo kwihutira kumukurikirana umushingwa manza Jean-Jean Bigirimana abona ahubwo ko inzego z'ubutungane zari zikwiye kugira amatohoza ku bijanye n'icyo giturire uwo mupolisi yavuze tumukurikire
kuvuga yuko hariho kumuhohotera kuko icamirizo yavuze ntiyabeshe ntiyabeshe kuko amaraporo y'urwego rujeje gucungera ibyinge n'amafaranga akoreshwa y'igihugu byo bita inspection générale baramaze kuvuga katari gake yuko hari ibyo kunyuruza amafaranga n'ibindi ibyo rero bikahongera bigashikirwa n'amaraporo y'amashyirahamwe yigenga nka za parsem oricom n'izindi zikora mu byo kugwanya ibiturire icya kabiri ibyo yavuze yuko hari ibyo ibiturire mu bantu bakorera leta cyangwa mu gipolisi ni imvugo ihuri kureshwa n'umukuru w'igihugu aho bitandukaniye wewe umukuru w'igihugu nuko tuba turinire yuko afata ingingo kuri abo bantu banyonora itunga ry'igihugu nayo umupolisi icyo yakoze ni n'icyo ategekwa n'amategeko kuko amategeko arategeka abantu bose babonye ahantu hari ibyo ibiture yuko babivuga ikintu cyari kibereye kwari uko inzego zijejwe ku kora amatohoza zica zihaguruka ahubwo zikikubita gashi zigafatira kuvyo uwo mupolisi avuze n'ibindi bihora bishikirizwa n'abandi hako kwihutira kumufunga kuko bamufunze womenga ivyo yavuze yarabeshe kandi amateka ateka yuko abantu bose babonye bazi yuko igiturire kiwe kiraribwa aho kiwe kiratangwa bateza kubivuga kugira ngo inzego zijere gutohoza zibikore rero inzego z'ubutungane twibaza kuzahushisha inzira umuntu avuze ati ahantu hariko hararibwa igiturire hararibwa igiturire baca bamuhamagara bakamubaza bati tubwire wewe amakuru fise kubijanye no kuribwa kw'ibiturire kandi nkuko nabivuze ya umukuru w'igihugu yaba inzego za leta zijerwa kwanya ibiturire cyangwa zijerwa gucungera ingene amahera ya leta akoreshwa haba abo mashyirahamwe yigenga dahanira ibyiciro bya politiki bose baravuga yuko urwego rw'ipolisi ruri mu nzego habazwamo ibiturire ibyo kumwagiriza yuko yoba yaratukanye yoba harwo yarengeye akarimbi ivyo byo sivyo kuko turavye cyane nk'amategeko mu ngingo za 264 na 267 z'igitabo mpana bya hacu Burundi baravuga neza yuko ata muntu ashobora kwagirizwa yuko yarengeye y'umunani yabeshe y'umuntu yambise ice y'umuntu mu gihe uwo muntu tamuvuze izina utamudomye ku rutoki noneho ujye mu polisi yavuze urwego rujere rw'isagara sha Bujumbura avuga we w'igipolisi rujere rw'ibyo byo mu ibarabara nta muntu kanaka nta mukozi wa leta nta mupolisi yigeze aduma ku rutoke
yari umushingwa manza Janvier Bigirimana yize iby'amategeko aya makuru tuyabandanirize kuri inkuru iciye ku masonga abakozi babiri bakorera ku ibohero rikuru ryo mu ntara ya Muyinga barafungiwe mu gasho k'inyamiramabi guhera kuri uyu wa kane uheze bafunzwe ku itegeko ry'urongoye iperereza muri iyo ntara Felix Habyarimana nk'uko amakuru ava muri parke yegamiye Sentare Nkuru y'Igihugu i Muyinga abimenyesha Claver arongoye igisata cy'amategeko na Claudette akora mu gisata cy'ubutunzi muri iryo bohero bafashwe na Felix Habyarimana abagiriza ko baretse umenyesha makuru Florian Irangabiye agasohoka na telefone ku munsi wa kane mu gihe yari agiye kwa muganga ujejwe iperereza yabasanze ku bitaro Clinique Excellence aho Florian yari agiye kwivuriza ayo makuru nyene yemeza ko umupolisikazi azwi ku izina rya Gorette ariwe yahamagaye ujejwe iperereza amumenyesha ko Florian yasohokanye telefone amakuru ava kuri ibyo bitaro bya Clinique Excellence yemeza ariko ko icyo ari kinyoma ujejwe iperereza yagiriza abo bakozi babiri ko batafashije uwo mupolisi kazi mu gikorwa cyo kwaka uwo munyororo iyo telefone dosiye y'abo bakozi ubu iri mu minwe y'umushyikiriza manza wa Repubulika mu ntara ya Muyinga abajyango babo bafunzwe basaba ko babo burekugwa kuko kubwabo bariko bahogwa imbo zidafashe
inzamba
mu gisata cy'ubutunzi kuva muri uku kwezi k'umunani umuntu wese afite itongo mu gisagara cya Bujumbura asabwa gutanga ikirangaminsi cy'ingene urupango rwiwe cyangwa ikibanza ciwe kizoba cubatswe mu myaka 13 iri imbere utabishoboye ikibanza ciwe kizoca gihabwa ababishoboye ibyo byashyikirijwe mu nzu iheze n'umushikiranganji ajejwe iby'inyubako Dieudonné Dukundane mu gihe yari aramutse ashikiriza ishusho ry'ingene ibisagara kizoba cubatse mu myaka 13 iza tumwumvirize
Ngiye gusubira muri bibanza byose bitubaswe uko byategerezwa. Haba mu gisagara hagati, haba mu makaritsiye yo ku mpera z'igisagara, haba mu makaritsiye industriyeri n'ahandi, kugira ngo bijye bibanza byose bitariko birakoreshwa. Icyo byategerezwa gukora tubihe aba banyamitahe, tubihe ababene wacu bari hanze bamaze igihe kinini hanze, abanyamahanga bayipfuza gushinga imitahe mu Burundi kugira igihugu gitere imbere. Iyi mbonakazoza rero yo mu 2040 2060 isaba ko twe nyine tubyikorera. Icyo gituma twagomba gutangariza aba mu gisagara cyane cyane cya Bujumbura no mu bisagara hagati tuzoshikayo, yuko abantu bose bafise ibibanza duhereye muri komine ya Mukaza baza mu bushikiranganji mu gisata kijejwe ibisagara, kugira ngo tubahe ishusho y'ingene igisagara kizoba cubatse mu myaka 16 imbere. Muri uku kwezi k'umunani umuntu weza vizitongo acha tuzanira ikiranga misi cingene urupango rwiwe, cingene ikibanza yahawe agiye kucubaka kugira ngo kizobe gisa nuko igisagara gitegerezwa gusa muri imyaka 15 imbere. Utazozana icyo kiranga misi cingene agiye kuhubaka, twavuze ko ari imyaka 15, tuzobona ko atashoboye, turondera abashobora kubaka icyo kibanza.
Uwo yari umushikiranganji Dieudonné Dukundane ajejwe iby'inyubako. Kubw'umushingwamanza Vital Nshimirimana, ingingo ziriko zifatwa n'umushikiranganji w'iby'inyubako ngo ziri mu ngendo iranga intwari ya CNDD-FDD, yerekana ko abategetsi benshi bafata ingingo zonyanga uburenganzira bw'abanyagihugu batabanje gushishoza ngo barabe ishyiza n'ikibi. Vital Nshimirimana:
ibyo umushikiranganji Dukundane tubisanga muri iyi ngendo iranga intwari ya CNDD-FDD, aho abategetsi benshi usanga bifata nk'uko bashobora kwisubiza amategeko n'imigigwa bisanzwe bigize igihugu cy'u Burundi. Umutegetsi arabyuka akaraba ububasha afise, akaraba ibyo agejwe, hanyuma akishingira itegeko kandi atababajije, kandi atabyigwa bihabaye, kandi atarabye inyungu y'abanyagihugu, atarabye ingaruka cyangwa yuko ibyo bintu bishoboka. Ibi umushikiranganji yaraye avuze harimwo ingaruka zibiri nyamukuru twumva. Ubwa mbere ni uko abantu bafise amikoro make benshi bazoca bajyanwa nago bagira ubwoba, bareke gukora ibikorwa byo kwiyugunganya kugira ngo baronke uburaro buhwanye n'ubushobozi bafise, hanyuma bace bareka kubaka. Bamwe mbere bace banarondera n'ingene bagurisha kuri abo bafise amikoro menshi, hanyuma gutyo abatunze bagume bagwira, hanyuma abakene nabo nyene bagume bagwira bambugwe. Hanyuma ikindi nacyo nuko yari nzira ikomeye cyane bugururiye ibiturire, kuko abatari bake kugira ngo baronke impusha, baronke ingene bashobora kubaka cyangwa baronke ingene bashobora gusanura cyangwa baronke ingene bashobora kugurisha, bazoca bagenda mu byo gutanga no kujya ibiturire kugira ngo ibyo bahora bakora birekuwe n'amategeko babikore bisunze ingingo ziciye mu biturire. Hanyuma rero ntacyo byo babyunguye hamwe ejo twosanga igisagara cya Bujumbura abasigaye bakibamwo. Twari dusanzwe tuzi yuko abanyagihugu benshi bafise ibibazo byaho baba, hanyuma ejo abanyagihugu bazosange haguzwe n'abashinwa, haguzwe n'abarusiya, haguzwe abo bagenero nyene bari muri uwo mugambwe bafise aho biba, hanyuma abanyagihugu nabo babarimu, babaganga, babadandaza babayabaye babe batswe uburenganzira, babe batswe icyo twita amashanse yotuma nabo baronka aho bakika umusayi.
Turabandanya n'amakuru twabateguriye. Abasirikare b'Abarundi bari mu gihugu cya Somalia mu rwego rwa ATMIS ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika bagiye gusubira kugabanywa mu kwezi kw'icyenda. Abazogabanywa bangana hafi 150 bakuwe muri batayon ya 69 ya ATMIS. iryogabanywa rije rikurikira ayandi yabaye mu kwezi kwa gatanu no mu kwezi kw'indwi uyu mwaka. Ido nido na Bonfils Niyongere.
Abasirikare bariko bategurwa ngo bagabanywe bamaze hafi amezi arenga umunani mu gihugu cya Somalia. Urutonde rwanditswe n'ibiro bijeje abasirikare muri kontendo y'u Burundi muri Somalia rwerekana amazina n'ibiharuro by'akazi by'abasirikare bagera hafi ku 150 bo muri batayo ya 69 bazogabanywa. Bandika kandi ko ari proto zitatu. Amakuru avaho nyine mu gihugu cya Somalia akavuga ko izo proto ziba zikwiye ikompanyi n'ubwo batayo ya 69 izoca isigarana muri Somalia ikompanyi zibiri. Igabanywa ry'abasirikare mu gihugu cya Somalia biri mu rwego rwo guha inteko z'igisirikare n'igipolisi cya Somalia ibango n'ibanga ryo gucungera umutekano w'igihugu cyabo kugira ngo inteko z'umwe bwa Afrika zimaze hafi imyaka irenga 15 mu gihugu cya Somalia zisubire mu bihugu byabo. Inteko z'u Burundi muri Somalia zizoba zisigaye inyuma y'iryo gabanywa zikazoba zirenga gato 2000. Ni ukuvuga ko abasirikare b'u Burundi bamaze kugabanywa abarenga ibice 50% nkuko amakuru atangwa n'abo basirikare abyemeza. Bikaba bitegekanijwe ku bikorwa byose by'urwego rwa TIMIS k'ubumwe bwa Afrika bizosozerwa kuwa 31 Kigarama uyu mwaka.
Imbere yo gusozera aya makuru dukubitire mu ikambi y'impunzi z'Abarundi bari mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo na kanyamuneza ku bakenyezi n'abigeme b'Abarundi baba muri iyo kambi ya Rusenda aho kuri uyu wa kabiri baronkejwe udukoresho tw'isuku twagenewe abakenyezi. Amakuru dukura muri iyo kambi amenyesha ko abakenyezi 700 aribo baronkejwe utwo dukoresho bari bamaze amezi 9 ataco baronka. Abo bakenyezi barashima abo bagira neza bakanasaba no kwama baroswa utwo dukoresho uko amezi abiraheze nk'uko byahora. Ido ni ido na Pierre Gahungu.
Ni kambi y'Irusenda iri mu gihugu giharanira demokarasi ya Congo habaye gutanga ibikoresho ku bafasoni n'abigeme bageze kuja mu butinyanka bikaba byarunkijwe abakenyezi n'abigeme barenga 700 bafise guhera ku myaka 12 gushika ku myaka 49. Abo bakenyezi bakaba bagaragaje akamwemwe bari bafise kuko hari hashiye amezi menshi bataronswa utwo dukoresho.
Mama mami kandi ni kuri turasima cyane kuba batwinjiye ko kandi akaro twebwe twa umwanda amasabuni ntatwe ntatwe twakoresha turi mu isi yacu yaduhangayikisha cyane cyane mukanuka tubana bafite umwanda mugabo n'ukubyeyi ko kuko batwinjiriye ko turasima cyane barakoze Imana ibaheze agiye.
Bagasaba ko babandanya baronswa utwo dukoresho uko ukwezi canke amezi abiri aheze kugira birinde umwanda.
Icyo twovuga icyo twosaba ni uko badatwinjirira ko buri gihe uko bikenewe bazaduha agafashanyo uko bibereye natwe twinjira nk'abadamu azabakoze. Abana amezi yari menshi kubera nk'amezi 9 tumara iminsi myinshi tutapokera amezi y'imenshi tumara tutapokera. Icyo twosaba amashyirahamwe ni nk'uko yosiga twita ukwezi k'ukwezi cyangwa amezi abiri ku mezi abiri ukungene bahora babiduhereye. Rero umwanda ni mwinshi ubwema wari mwinshi n'ubundi badaye yuko ugiye kugabanuka.
Iyo mfashanyo ikaba yatanzwe n'ishyirahamwe AFPDE ico gikorwa kikazomara iminsi 4 muri iyo kambi ya Rusenda mu nyuma hazoca hakurikira itangwa ry'amasabuni.
Ni inkuru nziza ku mpunzi z'Abarundi ziri Rusenda ikisozera amakuru twabateguriye kuri uyu wa kabiri. Ndashimiye mwese mwayakurikiye ndabifurije kuroranirwa aho muri hose naho ubutaha.